yenteri rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaze mu kiganiro cy'ugwaruka ndafite ijambo, uno munsi gishimikira ku bukene bw'isukari, ingorane umukuru w'igihugu aherutse kwiyemerera ko agiye kwihagurukira. Ikiganiro mwagiteguriwe na Francine Kanyange.
Ndafite ijambo.
Sosoma na chanelego ndamubaza amugabo bo tugiye mu yindi situation nouvelle. Kudani mwavyorora imisega. Ibiko wunda yuko tuzoza turamera yuko ibintu bigumuko.
Aho hari mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane itariki 31 ukwezi k'umunani, Evariste Ndayishimiye yari yakoranije abadandaza basanzwe barangurira isukari muri Sosimo hamwe n'abarongoye intara. Iyo nama yabaye mu gihe ingorane y'isukari isa n'iyananiranye gutorerwa umuti, naho leta yadugije igiciro cyayo n'ubu iracyari nk'umuzi w'ibuye, naho igize ngo iraboneka ikagurishwa igiciro cy'umurengera. Umukuru w'igihugu yavuze muri iyo nama ko ari ingorane muraje ishinga kandi ko agiye guhana abadandaza canke abandi bose bikika mu kiza. Nk'ugwaruka, ivyo biraguha umwizero ko isukari igiye gusubira kuboneka. Mukanya ikiganiro kirabandanya.
Ndibuka nkiri muto cyane narajya kuramukanya kwa sogokuru. Sogokuru atambarira kwemera ikibi mama utari bukuzu, kwemera imigambi mama utari bushitse.
Yose ari mu Burundi ati ayo n'amajambo gusa, nta mwizera afise uko isukari izoboneka canke ko abatuma ikena bazohanwa.
Bizikuriye kubakoranya n'ikintu no gushyira mu ngiro ibyo ariko arabasaba n'ikindi. Kuko ikoraba wiyumvira mvugo y'umukuru w'igihugu ni mvugo umurundi atashobora gutanga isiguro, kuko umukuru w'igihugu ariho aya mategeko amuha uburenganzira bwo kubogoza ucankwiye, nato kwirigora bicamusha mu majambo amutukira mu bantu agira gute, afise uburenganzira. Kuko iyo umuntu umaze kumutukira mu bantu byakora ibi cyanke biriya ntacyo ahinduye ingendo kubera ngo umutukiye mu bantu, kubera ufise amategeko aguha uburenganzira bwo kugenda no kubogoza mu bugoze ushyireho abandi. Rero umukuru w'igihugu ku mbuga akoresha n'ukuri n'imvugo irasosera amatwi, kumva yuko umukuru w'igihugu aririmba iterambere, umukuru w'igihugu aharanira agateka kazi na muntu, mugabo ukiyumvira ibyo bintu avuga iyo biherera iyo bikamwanganira ukahabura. Rero je nk'ugwaruka nta mwizero ufise, kuko kuva akirahira gutwara igihugu cy'u Burundi imyaka ingahe iraheze, yamye avuga ivyo nyene, yamye yiruka ati ngiye kugwanya abasuma, ngiye guharanira agateka kazi na muntu, ariko impinga iracyari ndende. Rero nk'uko atanga avuga ngo yaramuzamufasha ibisuma ibiki, none nimba nawe ari igisuma, nimba ikiringa ariko atwara atari iciwe, nuko bimeze. Ubundi yavuze ati ingoma kuyiba ariko kuyivuza bikagora.
Elvis ari mu Burundi ati ibyo Evariste Ndayishimiye yemeye tubiteze amaso.
Ikibazo cy'isukari mu gihugu cyacu cy'u Burundi kimaze igihe ari ikibazo kananiye abahinga. Gushika umukuru w'igihugu yakoranya abaranguzi bose b'isukari bayikora muri Sosumo, yababariye imyifato bakwiye kuyifata kugira iyo sukari ishikire abenegihugu. Ariko je mvuga nti ikibazo ntikiragira gutorerwa umuti, haracyari hagahamye. Kuko n'abantu bayideta nko mu mabutike naho yoza benshi bazoreka kuyirangura, kuko ugiye kuraba nta kintu usanga ariko barakorera. Rero perezida naho yafashe mu minwe ico kibazo, niyo aba ashaka kurondera umuti ahubwo narabitakora ibiciro bisubire hasi ibiciro nibyasubira hasi kuburyo umuntu wese ashobora kwirangura aha tuba ariko arafashe ikintu kinini kandi bitari uko n'ubundi nahabonye inzana abantu bazongera igihe ntibanayirangure kuko ngiye kuraba umuntu adakaye isukari ku kiro yarangura umufuka wa sasa sandemi upfamwo kuri ibiciro bishasha baheruka gushinga sasa sandemi senkemi aho depasema ntiravamo aho ibitekerezo ntibiravamo uca usanga umuntu atacyo bari kurakorera rero perezida niyaba avuga ati ikibazo cy'isukari ndagifashe bimina arabe ahubwo muri sosumo bagabanya amakori kuko sintekeranya ibyo biciro byaduze kubera amakori ya leta bayagabanye ikindi nacyo ni kenshi twama twumvise ibyo yagiye arafata mu minwe gitoro n'ibindi ariko bitagiye bigira irambe byabandanije bisa birakena n'ibi rero umuntu acagira amakenga akibaza ati none koko bigiye kuboneka koko abinyegeza ntibazobandanya koko ibyo biciro bimwe biduka by'isukari bizoherehahe ibibazo byo biracyariho kandi ugiye kurahaba ni ikibazo kimwe kirimo byinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu byo gutera umuti ni byinshi na perezida ntaho yaba ari kurakora akora ari ubumwe sinibaza ko hari ahantu kurazoshika kuko ugiye kuraba gutwara ni sisiteme ni umugwi w'abantu bakorera mu runani niyakora ari umwe n'ubundi ingorane zitamatiriho nkavuga nti ntibarabe bagerageze kumbure twebwe abenegihugu tuzabyemera ari uko tubonye bigiye mu ngiro
dadi ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu yari akwiye kumenya ko umunyagihugu akeneye ko hova se ingingo zotuma isukari iboneka
nk'urwaruka rukurikirana hafi ibera mu gihugu cyacu Burundi kandi akaba ari abarundi bifuza ko kubona igihugu cyacu Burundi igihugu giteye imbere mu mpande zose twagira dushikirize ku bijyanye n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abadandaza n'abarongoye intara cyane cyane ku kibazo kijyanye n'abadandaza b'isukari bisanzwe yavuze ko hari abishinga n'ubukene n'isukari buhari mu gihugu by'ukuri biratangaje kubona isukari ibura mu gihugu byitwa ko ariyo twiyimburira rero nubwo biri uko hari byinshi binyegejwe mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko y'isukari cya mbere cyo itangwa ry'amasoko bikogwa mu gifuri abari kubishobora bagashobora gutsindira amasoko sibo bayatsindira uyu munsi amasoko atangwa hisunzwe umugambwe runaka cyane cyane abantu bose bacuruza isukari mu gihugu cyose cye 98% bose ni abapfa mu mugambwe sendikati rero bimaze kubuko amasoko agatangwa mu manyanga agatangwa hatisunzwe amategeko n'ibiza gukorwa byose bizokorwa bitusunzwe amategeko cyo gituma rimwe na rimwe uzubona igisukari yanyurujwe cyangwa se n'abayironse bakayibika n'abari bayihawe kugira ngo abanyagihugu bayironke byoroshe ikongera ikabikwa inshuro zingahe kindi nacyo nuko by'ukuri leta yomenya ko umunyagihugu mutoya ari we munyagihugu yari akwiye kwitwabwa kuko na cyane cyane nibo wanashaka babashyiraho nubwo rimwe na rimwe ibyo mu Burundi biyobeye
dari ati Evariste ndashimiye ibyo yavuze ntibizoba amasigara cyicaro
ntabwo mvuge yuko boraba bagafata sosumo isukari yose bakayirekera abanyagihugu bato bato bakayirekera gufungurwa n'abanyagihugu batonya hama bakarondera iyo sukari iva hanze ije gusuhereza akaba ariyo itwagwa n'amahinguriro kubera yuko amahinguriro atwara isukari nyinshi kandi uno munsi mu Burundi murazi yuko hari amahinguriro menshi akora ibinyobwa byo kunywa byinshi bitandukanye
menshi rero muri yo nta kindi akoresha akoresha isukari ugacusanga ya sukari rero yarigenewe abanyagihugu yagiye gukora umahinguriro kandi atari byo bya ngombwa kindi naco nuko nk'umukuru w'igihugu iyo ufata ingingo ikwiriye kandi bireye yo guhasha no guhana bimwe biboneka atari bya bindi yama yavuze bigahira mu majambo gusa abo bantu bose bariko barakorera nabi abanyagihugu na cyane cyane mu kunyuruza ibyari bibagenewe ikindi naco nuko hobaho umugambi uboneka wo kwagura ishyirahamwe susuma bakashyiraho ayandi amashami menshi mu gihugu kuko aho rimwe ibikacu ntihobora hama leta ikongereza ingufu mu gushyiraho ayandi mashyirahamwe asohereza yunganira ishyirahamwe susuma canke bagashyiraho yandi mafiliyari ya susuma nyine ariko mu bindi bice mu bindi birere by'igihugu gutyo hakaba itunganywa ryiza ryo kuronka isukari tugasaba leta na cyane cyane umukuru w'igihugu gufata abo bantu bose banyuruza isukari bahanwe abanyagihugu tubibone apana ibintu yamavuga mu majambo gusa ariko ugasanga bya bintu nta na kimwe bivuze kubera byamara ibya bindi
Dinosa ari mu Burundi ati si ryo rya mbere umukuru w'igihugu we Evariste Ndayishimiye yemera gutora inyishu ingorane zugarije igihugu ariko amaso agahera mu nzira
ikigo kibazo cy'isukari umukuru w'igihugu yakoranije abakuza atunga mu kigo cy'isukari cyane nta cyizere mbona bintu kubera mbona ibintu byinshi ngaha mu Burundi gikunda kubura birakunda kubura tukumva umukuru w'igihugu aravuga ngaba ntihagire umutuboneke haba isukari riboneka kandi ikorerwa ngaha mu Burundi umukuru w'igihugu agoma avuga ngaha ntiboneke kandi abayiba cyane cyane abakoresha ibintu bya fraude by'isukari nta bantu usanga bari hejuru mu mugambi usinze PFTT nta gitoro gisa n'uko bigira bisubira kubura cyumvira rero n'ibyo by'isukari ko bizobyira umukuru w'igihugu arapfuka umugabo ntibijya mu ngiro
Ikiganiro ni ndafisi jambo na sani ari muri Sudani ati nihabanze harondegwe umuzi w'ingorane y'isukari hanyuma hafatwe ingingo zotuma abayikeneye bose bayironka bitagoranye
ikibazo cy'isukari cyabaye abana n'abahinga Burundi kubera ko ibyo bimaze isaka itari mike kisubiritsa rero umukuru w'igihugu yavuze ati ntakishinga nuko kimwe isukari reka turindire turaze mugabo jewe nk'urwa kajyana nabanze arabe ikibazo aho kiri epfo ndetse ikibazo kiba kiva kuri susuma yo bayihingura isukari ikagikwiye abanyagihugu cyane isukari yobijya mu bihugu bibanye mu kinegero cyane abajejwe intwaro ivanga mitunganywa y'abadandaza barekuriwe kutanga isukari hari abo babaye amatara cyangwa ba musitanteri ubu bari bubatuma ako kajagari cyane biba biva kuri abo badandaza onye mbo nari ibyo bibazo aribyo bakwiye kubanza kuyigaho bakaraba imva nyamukuru kubera ko basanze isukari gasuma idashobora kwimbura ikwiye bakarekura abadandaza bakagenda bakayimpota bakayikura hanze y'igihugu kuko bumva yuko tuba turonka umwimbu udashimishije cyangwa gahawe ubushobozi isusuma kugira ngo igire yimbure amahe gushimishije ndetse abazi naho niyo bashobora gushora hanze y'igihugu mu mategeko sinatarutwa ishusho nziza y'igihugu cyacu mu by'ukuri njye narabye mu karere hari igihugu abantu hari n'akarorero cya Sudani y'Amajyepfo nta hinguriro ry'isukari bafise mu gapfa isukari ntiyigera ibura nta na gato ntiyigera ibura isukari abazuzi mu mabotike bose babadandaza abakuru bakuru umuntu wese washoboye bafise umutara aragenda akajya kurangwa hanze y'igihugu isukari akayiza ugasanga isukari iva muri Zambia isukari iva hehe mu Buganda no muri Brezil yashika rero nasanze nibaza yuko ibintu bigikwiriye kwitunganywa no kuraba icyo bahindura kugira ngo abanyagihugu bapfe muri ubwo bukene bw'isukari buguma bwisubiritsa.
Jado ari muri Zambia avuga ko atamwizero ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu bimuha kwikena ry'isukari aribaza igituma imyaka amaze ku butegetsi Evariste Ndayishimiye atarabitorera inyishu.
Nyarwaruka nta mwizero Jado kuko ibyo umukuru w'igihugu yamayemeye abarundi ntabishyize ko ni byinshi. Yavuze ko agiye kurwanya abagenzire ntabwo hagiye kurwanya ishamanza bagashimanza za ngondagonde aremeye byinshi bisanzwe nta kintu na kimwe cyo tuma twizera ko n'ubundi agacika agiye kuva mu nzira kuko ababikora ni babandi nyine bama bashyira imbere inyungu zabo kandi arabazi ajya kuri radiyo kubivuga kumbe abazi kubashyikirayo bashyikira sinzi ko ari ukubatinya cyane ari ukubabikira ibanga kuko n'ubundi isukari imaze igihe kirekire isukari ifise ikena ryayo kandi sinibaze kuko n'ubundi isukari sosuma ihingura isukari idasiba guhingura kuko isukari iri ariko si ibyo ikora bindi kandi irafise abayiganiye basigaza kuyitora none ko kuva igihe isukari itanguye kuronka bamwe bamwe bayidandaza ariho yatanguye kubura rwose ishimaze yuko n'ubundi bipfobwe kubera yuko umukuru w'igihugu agiye gukura ikibazo cy'isukari kuyasoneke isanzwe gutukana ariko abarundi barayivuze ijambo ryamamukanwa rigacika inkonda icyo gituma atashize twagira kuko ibintu yama yemereye abarundi ntabikore ni byinshi cyane yavuze ko agiye guhagurukira igishata cy'ubutungane ariko kugera umunsi bumenga ahubwo yabatumye bakore cyane ibyo bagusumbiriza ibyo bahora bakora haba hari ukwavu igishata cy'abantu bagira ibiturire agira ibiturire byahaga guturibwa n'ubundi sinibaza ko n'ubundi ikena y'isukari hari ikintu kinini agiye gukorwa kugira haboneke nta cyizere kiretse yuko hamwe bihagurukira igishata cy'isukari.
Vanessa ari mu Butaliyano na we nyine avuga ko atamwizera afise ko ingorane y'isukari igiye gutorerwa umuti.
Ca mbere na mbere ni uko yagize icyumviro ciza nk'umukuru w'igihugu co gukoranya abakuru b'intara hamwe n'abadandaza kuri ico kibazo c'ikena ry'isukari ariko novuga ngo nico tuma nizera cane ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti mu gihe nabonye ko hari vyinshi vyabaye nk'uko ariko byagera mu bikorwa ntibikogwe. Novuga rero ko nzovyemera ndabibonye nzovyemera bigiye mu bikorwa bitari mu majambo gusa atari ukuvuga ngo yakoranije abanaba ikibazo kikaguma kiri hari ikibazo umunsi ico kibazo catore muti hakaba impinduka nico gihe niho nzovuga nti murakoze yego ikibazo caratore umuti urya gukoranya abantu bari ntivyari byubusa.
Nasser ari muri Kenya ati umukuru w'igihugu cyo kimwe nabo batuma isukari kena nibikubita gashi isubire kuboneka.
Je n'ubwo warukusanda bibona ko yavuga nk'onye ne boni bavuge nko mu ntara si kisha mujyazo bafatiye ku munsi amatoni rikora ni menshi bafatiye no kukweza amatoni rikora si make ibi harurira amatoni baruwe n'intara zigize igihugu nimba mu ntari batwaye itoni mu yindi ntara barungutse ku depo yayo itoni izibiri cyangwa imwe baruwe amatoni maze barungutse mu ntara baruwe amatoni maze barungutse mu ntara kira ntara barungutse itoni izibiri cyangwa itoni zitatu hama naho abe migigu barabe kubagura amasukari kuko bakiye kubarumika kuba giye kutandaza izo sukari za susumo nibwo basuma niyo bazishora hanze niyo bazishora Tanzania niyo bazishora Kongo niyo bazishora abandi bakabonka isukari yo mu bindi bihugu abende giye kubakayibura niyo bakari bukene mu gihugu kuko bukene mu gihugu kuvuga ngo nawe ni gihugu batari bukene n'abadandaza bari mu gihugu benshi bakorana n'iyo migambo yo kubutegetsi bategi bukene igihugu yego n'ahandi kintu cyo gitegere ibibazo n'ibyo pfa bihoje yego habaye umuntu ari mare kabisa ari nshavyenge n'ibyo bintu kuko n'abandi bavugisha umuntu nta bikorwa bakoresha yego uwo wakoresha ibikorwa n'ibyo byama byibonekeza misi yose biba byaraheze n'igihe cyo n'igisukari wa cyaravuye n'ahandi ntitwovuga yuko ngo muri kumva yuko bene sabe n'igihugu ntabwo bunone ahubwo bunonekwa n'ababatwara ababatwara nibo badatanga itegeko nibo badacunga intama barabye n'andi bakeneye kubacunga neza babacunga kuko nta mwene gihugu turiko n'abayifise benshi bayikoreye business kuko babashonje wari uyo mu gihugu haba isukari habe isima abo bakuru bayigizemo business simurashobora kugwa amahera menshi cyane ashobora gukora burundu bitwara ahandi kumva uko babona aho handi baronka ko inyungu rero nibarabe bishyebuke hama nabirushije ku murongo
Inchuti na bagenzi abo tumaze kubatora tugacika aliyaji yabo abanegura abandi bariko baratwara nabo bahashyitse bagakora ibyo banegura badukina nk'umupira mu masisteme n'imerike barahindagurika nka kondisiyo atmosferike batanga urugimigambwe baratangirika bafete hageze kukibihiye harabakiga
ikiganiro ndabise ijambo aha niho kigarukiye cyashimikiye ku by'umukuru w'igihugu aheruka kwemera ko agiye guhagurukira ingorane y'isukari ugaruka berekanye ahanini kuwo muhango atamwizera wa ofise ko kuko hari n'ibindi byinshi baritendashimye amaze kwemera amasa agahera mu nzira harabamusabye ko yohera ku nyishu y'igituma iyo sukari yama ihura kandi Burundi busanzwe buyihingura no korohereza abashoboye kurirangurira mu bindi bihugu mwakoze mwese bakunze ikiganiro ndafite ijambo tubifurije kuroranirwa naho kwa gatatuta
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo